Iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti muduteze abiri kuri mikoro muri kumwe na Jean-Louis Bigirimana kaze mu biganiro byacu. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3, mu Burundi twumvikanira kuri FM 104.9 no kuri FM 105.2. Hano dusamiranira ni Washington DC, ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Agahamonika ni cyane kuko sinzoronka ukuntu ntunga umuryango, kuko n'ahandi twazi kuburaro n'uburamukuru harahamukiyaga.
Uyo ni ndi ku magenge Frederico, umurovyi wo mu Rumonge mu ntara ya Rumonge nyene, avuga ku ngaruka zatumwe n'ubukene bw'ibitoro ku mwuga wabo wo kuroba. Turababwira kandi n'ingaruka nziza zimaze kugaragara kuva aho Leta y'u Burundi ikuriye amakori ku bidandazwa bimwe bimwe. Radijwi rya Amerika i Washington DC. Ingingo ya Leta y'u Burundi ikura amakori ku biribwa bimwe bimwe yinjira biva muri Tanzania iramaze kugira ingaruka nziza ku bidandazwa bimwe bimwe, cyane cyane ifu n'imyumbati. Mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidele d'Antoine Nsabimana yaravuganye na bamwe mu banyagihugu bi Ngomane muri komine ya Bukemba mu ntara ya Rutana, batangura bagaragaza ako karushi.
Yaradufashije nyene kuko duca dusuma kuri makeya, ntituba tugisumye nk'uko twahora dusuma. Vyahora biba bizimvye, ifu yari imaze gushika ku gihumbi kirenga kubera nabo ubududu bagugurisha igihumbi. Ubu rero ifu ikigugwa neza irageze ku 900. Aha bibandanije kuza turazi ko biroboneka neza.
Abamwumva n'abakenyezi badandaza ifu y'imyumbati mu ntara ya Rutana, aho twabasanze ku isoko ry'Ingomane muri komine ya Bukemba intara ya Rutana. Ni isoko riri ku birometero bitarenga 4 uja ku mupaka w'u Burundi na Tanzania. Bariko bavuga ku ngingo ya Leta yo gukura amakori ku bifungurwa bimwe bimwe biva mu gihugu cha Tanzania. Ibifungurwa birabwa niyo ngingo ni myumbati, ifu yayo, intete z'ibigori, nifu yazo, umuceri n'ibiharage vyumye. Iyo ngingo ya Leta yasohotse itariki 12 ukwezi kwa gatanu 2017. Kuva iyo ngingo itanguye kuja mu ngiro ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa rayi guheze, abadandaza bakuri bifungurwa muri Tanzania bavuga ko habaye akarusho. Hussein Nduwayo ni umudandaza twasanze mu isoko ry'Ingomane aje kurangura imyumbati yumye yayaze n'Ijwi rya Amerika.
Kare wabibonera no ngaha imodoka ishitse bakubaza ngo zanaho warihiye, kandi kenshi ndetse n'ivyo so kuvuga ngo ni vyaba bivuye Tanzania bwo gusabarira kubona ikibazo urududu babona yuko kivuye i Tanzania. Muga kubera batanze ico kigongo c'ikipfunga cayo meza biri kugira ngo ivyo kurya bikoroke, natwe abadandaje zavyaradufashije. Haheze indwi zibiri bipfuzwe kubera vyaciye vyinjira ari vyinshi atamakori y'umurengera agiye ko ubiyisa habugeze ku 800. Ingaruka mbi iguma yagarutse ku munyagihugu muto muto, naho nogenda i Tanzania nkabugura igihumbi nzangurisha amahera arenga ko nakuyemo ikori, nakuyemo nayo deplacement, nakuyemo n'inyungu yiwanje, sishobora kugurisha mpomba byose birihujya aza gusoma cha kurya.
Eka nabaranguriye myumbati bayisyesha kugira ngo bashorifu, bavuga ko iyo ngingo yabasahirije na cane cane abadandaza bafite imitaye mito. Aba ni bamwe mu bakenyezi badandaza ifu mu isoko rikuru ryo mu Rutana.
Yaradufashije abantu dufite imitaye mito nyiko ari cyaturonge ne dukora
mu misete byahora bigakora.
Igihe bayirikorotse ufite agataye gato ya carangura mugabe igihe byari bizimvye, uwo mutaye muto yaca yicara ntashobora kuronka inge nabaho, kandi yari yaramenyereye kubona yuko azarahangayika bukebuke karonka n'ingene yoba. Mugabo dushimira ubuye kubera byo babiri ko birakoroka kugira tuzoronka ico tujya turabe ko twobeshaho n'umuryango wacu.
N'abadandaza baba Tanzania bashorera imyumbati aho mu Rutana barafite ico bavuga kuri iyo ngingo ya Leta ikura amakori ku bifungurwa bimwe bimwe biva muri Tanzania. Moses Gakuba ni umutanzania yari yashuye imyumbati yumye abandi bita ikambaranga mu isoko ry'Ingomane.
Atwebwe tuba ngaha ku mupaka, twebwe twarahaboneye akarwishe kuko ari ugirana imwema abino bahanahana ususa ni nk'imyumbati nk'izo imbaranga.
Uretse ifu y'imyumbati n'ibidudu biboneka ko vyatibutse ibeyi kubera iyo ngingo iza kubikura kwa makori, ibindi ibidandazwa birabwa niyo ngingo nta kigaragara cyahindutse abadandaza twavuganye bavuga ko bigoye kumenya ingaruka z'iyo ngingo nko kubiharage ibigori n'umuceri kuko iyo ngingo yafashwe ari kumwero wabyo bigasobanura ko iva muri Tanzania bitinjira narya amashiringi yaduze gusumba marundi ingomane muri komine ya Bukembe intara ya Rutana hagati yashira ubuseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana mu ntara ya Rutana ibyo biri uko mu gihe abarovyi barenga ibice 70% bahagaritse akazi ko kuroba ku kivugo cha Rumonge mu ntara ya Rumonge kubera ubukene bw'igitoro umunyamabanga mukuru w'urunani rw'abarovyi n'abadandaza amafi mu Burundi asanzwe akorera ku kivugo cha Rumonge nawe nyene aravyemeza ibindi kuri inkuru tubibaze Evariste Nziko Banyanka akorera mu Burundi
Ushitse ku kivuko cha Rumonge uca wibwira ko hari bamwe mu bakora umwuga wo kuroba mu kiyaga cha Tanganyika bahagaritse akazi aho naho hibonekeza ku bwinshi amato ari ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika n'abarovyi bicaye babuze yo bacira nayo bamira muri abo ijwi rya Amerika yahasanze umwe mu bategetsi b'urunani rw'abarovyi bo mu Burundi we nawe ni Mukanyasadi umunyamabanga mukuru w'ugo runani ku rwego rw'igihugu atanga igituma umwuga wo kuroba utari kugenda neza muri kino gihe
ego hari ikibazo ha mu barovyi cigitoro nico gituma ubona ubwato bwinshi butinjiye mu mazi igitoro ni intama mingaha mu rwego rw'abarovyi kubera yuko atagitoro turonka cyane kugira ngo dushike aho imboga ziri ni kuvuga yuko twandikiwe iri 30 izo litro 30 nazo ntizishobora gushika aho imboga ziri
ibivugwa n'uwo mutegetsi wo mu runani rw'abarovyi biremezwa n'abarovyi bo kumweha wa Rumonge bavuga ko igitoro kingana n'iritiro 30 baronswa kuri buri gipe iyo bagiye kunywesha ku mastation ataco kibafasha bahisemo guhagarika umwuga ndi ku magenge Federico n'umwe muri abo barovyi bahagaritse akazi ko kuroba araheze iminsi
nivyo kubera ingorane y'igitoro imboga ziva kure niyo ziko ziraboneka ariko kubera ingorane gitoro turonka irito 25 ndushaka gusika ino ngorane dufise
muri no misi rero akavuga kariyo mu kiyaga
ifi zariyo umwimbo wariyo mugahabutse igitoro
rero uko ari we mugabo rusanzwe gukora ubona gahombo kangana gute
agahombo ni kanini cyane kuko sinzoronka ukuntu ntunga umuryango kuko n'ahandi twazi kuburaro n'ubura haraha mu kiyaga
mu runani rw'abarovyi mu Burundi bemeza ko agahombo ari kanini haba ku barovyi no kuri leta umunyamabanga w'ugo runani Mukanyasadi afite icyo asaba ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu ubutari na gataka
igitoro muri ubu rwego rw'abarovyi igitoro ntaco izo za Nyanzarake za Gatumba aho hose muri iyo myeha yose dufite imyeha 18 mu gihugu cy'u Burundi aho hose barafise ntambamye igitoro ntibaroba kubera ibura ry'igitoro
muri rusange mubona abarovyi boronswa iritiro zingahe iruhande y'izo 30
indibaza yuko twebwe turabarovyi kandi amazi yose turayamenyereye ni kuvuga yuko niburi buri bohabwa iritiro 60 kugira bashike aho imboga ziri aha mpande y'izo iritiro 30 bahora batanga bokongerezwa izindi 30
muramatari w'intara Rumonge arumva igisabo cy'abo barovyi ariko asanga bidashoboka Juvenal Bigirimana asaba barovyi kuba barikora kuri izo ritiro 30 z'igitoro baronswa mu kurindira ko igitoro gisubira kuboneka ku bwinshi
icyo gisabo ndacyumva mugabo nabo nyene uri kurumviriza neza urabona yuko cyo bakirimo novuga nti nk'ibintu bidatomoye neza kuko igitoro baronse bahawe mu ntara ya Rumonge ndavye ikumbibe za Rumonge turonka iritiro 30 ku murovyi wese buri munsi buri bwato ico gitoro ndibakoresha ico kuko kumazi y'u Burundi twasanze gishoboka kugira bagisabikanye n'abandi baronye ntibave basanga kuko nabo barovyi bakava kuroba izofi bashise ku musozi bakabura abazibagurira abazitwari bujumbura ko zitwagwa n'umuduga zizobapfako none imiduga niyo yabura igitwari bujumbura bazosha bakoresha iki nabo barovyi bakeneye kwiyunguruza imijyango yabo ikeneye kwiyunguruza imiduga rero irakeneye nabandi barakeneye kuko ariho dufate abantu benshi bafise amahinguriro ngaha bakora bahingura ibintu nuko rero ubuzima bomenya yuko bwo gabugwa bose n'umurovyi ntakeneye zijya figusa rakeneye ibindi none akeneye ivyo bindi nabo ntibakore
mu ntara Rumonge haharugwa amastasi 9 imwe kuri 5 ziri mu gisagara ca Rumonge niyo yariko itanga ico gitoro kuri no wa 4 ariko gushika igihe cy'isaha 6 z'umurango kuri no wa 4 nyene cari carangiye mu ntara Rumonge iri mu bumanuko bw'u Burundi Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi rya Amerika umugambwe sahwanya Frodebu uri mu itavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi umenyesha ko demokarasi itarashinga imizi mu Burundi nubwo abarundi bayifuza ivyo uwo mugambwe wabishikirije kuri uyu wa kane aho waciye utanguza ukwezi wahariye demokarasi ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Eloge Birika neza ibujumbura mu Burundi
Igenekezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatatu niho Ndadaye Melchior yatsinda amatora aserukiye umugambwe Sahwanya Frodebu. Ayo matora yariyo ya mbere atunganijwe mu ntwaro rusangi canke demokarasi mu gihugu c'u Burundi. Mu mpera z'uko kwezi nyene uwo mugambwe watahukanye ibice 80% vy'amatora y'abashingamateka. Kuva kuri itariki ya mbere rero ku kwezi kwa gatandatu gushika 2023 ukwezi kw'indwi kubuza umugambwe Frodebu watunganije ukwezi witiriye demokarasi. Pierre Claver Nahimana umunyamabanga mukuru wa Frodebu yabwiye abamenyeshamakuru bimwe mu byatumye ico kiringo bagiharira kwibuka demokarasi.
Turemeza kandi tutihenda mu mugambwe wa Frodebu ko abanyagihugu benshi b'abarundi barajwishinga no kuba mu gihugu kirangwa n'intwaro ya demokarasi. Kukaba nkako abarundi ntibarira gusema namba kuko mu gihugu kitagira demokarasi biragora cyane gushika ku iterambere rya bose ndetse mu by'ukuri usanga bidashoboka. Kuva muri ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana 1993 hari amakuba menshi yashikiye igihugu mu bya politiki ariko hariho nibike nibihe byiza haboneka ibimenyetso by'umwizero muri kino gihugu cacu dukunda cyane abantu bya politiki canke mu by'imibano amakuba twovuga ni nk'amakudeta n'ubwicanyi byagiye biraboneka n'intambara z'ibirwanisho bicira umuriro ubwicanyi n'ibindi harabaye nibihe byiza tubonamwo ibimenyetso by'umwizero nk'amatora n'amasezerano y'amahoro n'umwumvikano mu Burundi muri myandagaro mwaka w'2022
ufatiye kuri ivyo bihe vy'umwizero mugambwe Frodebu hamagarira abarundi bose bo mici itandukanye n'ivyumviro bitari bimwe kwigisha neza n'ingaruka nziza ya demokarasi nabajije umunyamabanga mukuru wa Frodebu uko abona intambwe y'intwaro rusangi kuva Melchior Ndadaye ayitangaje haheze imyaka 24
muri kijya gihe umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda cumi na gatatu aho Ndadaye Melchior yahamagarira abarundi bose kwitaba intwaro ya demokarasi warabona yuko abarundi benshi babihagurukiye kandi babinyotewe mugabo inyigisho ntizari bwatangiye zihagije mu barundi kugira bategere icarico demokarasi nkumbure nico gituma mu nyuma haciye haboneka ingorane twagiye turabona mu gihugu n'ubu tukibona muri ajya amatora yo kurinda naye tutabonye ariko ubu ingorane turiko turazibona sinovuga rero ngo ibintu nico kimwe oya sico kimwe muga demokarasi iracahari kandi abarundi barayishaka kandi bazaye ko batazoyirekura
kugira ntibacaye mu myanya y'intoki naho Imana ahimiriza abarundi kwama baganira ku bibazo byose byadutse aho gukoresha inguvu
umugambwe Sahwanya Frodebu turemeza ko mu gihugu hakenewe kuringaniza ibiganiro byo guharanira ibyumviro ndetse no guhanurana mu Barundi hagacunganywa mbere ibikorwa bitandukanye biza bisubiza agateka demokarasi y'ukuri mu Burundi urabye ingene abanyagihugu benshi bitanze gushika naho abatari bake bemera bakitanga bagasesa amaraso yabo ibyo byokorwa mu ntumbero yo kunonosora no gushikana neza ibiganiro bya Arusha bikorwa n'umuhuza mukapa ibiganiro bitunganywa na wa murwi wo mu gihugu SNDI hamwe n'ibiganiro bya wa murwi gutohoza ukuri no kurekuriranira severe
umugambwe Frodebu banerekanya aho wagaze kukiringa umuhuza mukapa yari yihaye kuba yarangije ibiganiro bihuza abarundi
usomye muri iyo raporo abona yuko hariho amakenga yuko nkumbure ivyo yavuze tazoba arabishikako kwebwe uko tubibona n'umuhuza afise amakenga we nyene yarabyiyandikiye muri raporo yashikirije abakuru b'ibihugu koja nga umugambwe Sahwanya Frodebu tuvuge ngo ivyo yavuze azoba yamaze kubishikako turabona yuko bizogora kuko biravye mu by'ukuri nk'ibibazo nyamukuru yari yavuze mu miseze yuko abarundi bazoganira ntibarabiganira nta mwanya bararonka kugira ngo babiganire bose bari kumwe kuko amasezerano ni hagati y'abantu babiri nibataricara ngo babiganire cyere ku mukono kubyo bumvikanye ntitwovu
muri uku kwezi kwahariwe demokarasi Mugambwe Frode butegekanya gutegura ibikorwa bitari bike harimo gutunganya amakoraniro n'ibiganiro byugururiwe bose bizoremeshwa n'abahinga muri za kaminuza ku bijyanye no gutsimbataza demokarasi cyose kuko kwezi guhuriranya n'imyaka 24 iheze utsinze amatora umukandida wawo ndadaye akicwa inyuma y'amezi atatu n'imisi 11 gusa ari mu ntebe y'umukuru w'igihugu Mugambwe Frode wibuka kandi imyaka 25 iheze wemerewe gukora ku mugaragaro eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Eloge mu Rwanda komisiyo y'igihugu ishinzwe gutegura amatora yatangaje ko izosubiramwo amabwirizwa agenga amatora hashingiwe kuvyo abanyarwanda bifuza kubijanye no gukoresha imbuga ngurukanya bumenyi arizo social media mu cyongereza kuba kandida bazokwiyamamariza ku mwanya mukuru w'igihugu abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda kuri wa kabiri barashikirije amakenga ku mategeko n'amabwirizwa bya komisiyo y'amatora avuga ko mu gihe cyo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu izogenzurira hafi imbuga ngurukana bumenyi bibaye ngombwa zikanafungwa mu mugambi wo kugira imigenderanire kugira imigendekere myiza y'amatora Frank Habineza umukuru w'umugambwe uharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda yashimye iyo ngingo ya komisiyo asaba ko bikurwa no mu mategeko ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika hano i Washington Eddie Rwema
icyo cyemezo twebwe twatubonye mbere kuko imetegeko draft yaryo yaje muri forum y'amashaka yemewe mu Rwanda twabiganiyeho n'andi mashaka ariko twagaragaje impungenge zacu tubonyemeyo atikire kugaragaza yuko ako kandi tuzakangamira uburenganzira bwa muntu cyane cyane uburenganzira bwo kwisanzura ariko andi mashaka ntabwo ariko yabibonye undumvugo wari yatiyo nk'amezi nk'abiri twabibonaga ubwo tugiye gusohoka ejo bundi mu gazeti ya leta byongera abantu bose babibona twaje natwe kubona ko abandi bantu babibonye bose nabo bagize indi twagize ni ukuvuga ngo impungenge zirahari impungenge cyane ihari ni uko itegeko riteganya yuko ubutumwa bwose buzaca ku mbuga nkoranyambaga arizo social media bugomba kuzajya bumenyesha komisiyo y'amatora amasaha 28 mbere ndetse nayo ikafata andi 28 kugira ngo ibyemeze ni ukuvuga ngo ibyo kuri Facebook, Twitter n'ahandi hose ari amafoto ari iki icyo kintu urumva ko twasanze kibangamye kubera ko ubundi social media yagombye kuba ari uburyo umuntu ari ifoto ubonye tuvugira igacenye ukahita ubigaragaza vuba cyangwa ari ubutumwa ushaka kutangaza ukahita ubutangaza vuba ari kuri Twitter nibwo biryoha ariko niba bigomba kubanza kwemezwa ni ukuvuga ngo igihe impungenge tuba dufite ni uko ari igihe tushobora kuba tukoze akantu kanenga kataba ari ku butegetsi ugasanga abantu bamwe nabo bakatiye neza cyangwa se bakavuga ati kubera impamvu z'umutekano ubu butumwa turabwanze ku buryo tusaba komisiyo y'amatora cyane cyane nk'uko tumvise bwana Charles Munyaneza avuga ko babisubiramo byose babisubiremo izo ngingo babe bazikuramo twese tugire ubwisanzure buhagije
ese iyo abanyarwanda batabivuga hari cyari guhinduka
nyine urumva ko twebwe impungenge zacu twazigaragaje mbere y'uko abanyarwanda bose babimenya twazigaragaje ariko nta kintu cyari cyarahindutse ubwo byadushimishije ko n'abandi babibonye bakabonamo impungenge areba muri kintu cy'iki wa bose babonyemo impungenge ndetse na rura byadushimishije cyane ko impungenge twabonye abantu bose bazibonye
ntamwe abakandida mwifuza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu ni gute byari kubabangamira
nuko navuze ni ukuvuga ngo twebwe turi ishaka ritavuga bumwe n'ishaka riri ku butegetsi ni ukuvuga ngo akenshi tuzakora kampanye cyangwa tuvuga ibintu bivuguruza ibiri bishaka ku butegetsi cyangwa tugaragaza ibitagenda neza bigomba gukosorwa ni ukuvuga ngo turamutse turi butangaze ubutumwa bugaragaza yuko hari bitagenda neza hari igihe abantu bashobora kuba babyumva neza bakabiburoka icyo gihe urumva ko turimo guhomba
ariko ni itegeko ryari kuba rinareba n'iryo shaka riri ku butegetsi
ishaka riri ku butegetsi ariko ryo riba rifite imbaraga
mu bijyanye no gutegura amatora n'uburyo bujyanye no kwiyamamaza mubona gukoresha imbuga nkoranyambaga bizafata uwuhe mwanya
okay ntabwo navuga ngo ni umwanya mutoya cyangwa se munini cyane ariko tuzabukoresha kuko ni ukuvuga ngo tuzakoresha n'amaradiyo asanzwe ndetse n'ibinyamakuru bisanzwe cyangwa se ibinyamakuru kuri interineti
ndetse tuzajya no kwiyamamaza mu baturage nubwo na nizo nkuranyambaga nazo tuzavuga ngo nkuranyambaga tuzazikoresha ari Facebook ari Twitter tuzabikoresha ntabwo navuga ngo ni percentage 20% cyangwa 30% ariko ni kenshi tuzabikoresha kenshi cyane ubwo ariko iyo control ivuyeho iri mu itegeko byaba ari byiza kurushaho kuko twaba dufite uburenganzira busesuye kuko icyadutangaje ni uko kuri radio na no ku bindi binyamakuru nta control irimo twibaje impamvu ari kuri za Facebook na Twitter zaba control kandi ahandi ho nta control izabihari
hanyuma se igiye mwaganiraga kuri iryo tegeko wavuze ko uri mu bantu bagaragaje ubwa mbere ko mutarishyigikiye uri muri forum y'amashyaka icyo giye mubiganira muri forum y'amashyaka andi mashyaka yo yabivugaga hiki
andi mashyaka ntabwo yabyumvise kimwe natwe twagaragaje muri forum ariko amashyaka yandi rwose ntabwo bo bumvise ko nta kibazo gihari ariko ubugira ngo nabo bayibonye ko ikibazo bakibonye ko isi yose yabonye ko ikibazo gihari
ariko uziko nanone mu matora amazi iminsi aba mu bihugu biteye imbere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse n'ahandi hari uburyo bwo gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga ahanini abantu bakwirakwiza amakuru y'ibinyoma bakunze kwita fake news ese byaba bitari muri uwo murongo komisiyo yafashe icyo cyemezo cyo kuvuga ngo igigenzura amakuru aboneka ku mbuga nkoranyambaga
ndumva hari inzego zibishinzwe nka RURA bashinzwe kugenzura bene ibyo ndumva bo basinze bakora akazi kabo bakazajya bagenzura niba hari ikibazo gihari iyo birasanzwe n'ubundi barabigenzura ndumva n'ubundi bagomba kurinda umutekano bazabikore ariko komisiyo y'amatora ni komisiyo twizeye twese twisangamo ntabwo yagombye kwivanga muri ibyo bintu
uri kumwe nanjye Edi Rwema kuri telefoni dufite Victor wiriwe neza uri hehe
i Kigali
ikibazo cyane
kibazo nashaka kubaza umuyobozi wa Green Party yaravuze ati arumva komisiyo y'amatora idakwiye gukontrola amarezo sosiyali wenda RURA akaba ari ibikontrola twe turibaza ati ko n'ubundi RURA isanzwe ibikontrola ariko bitabuza ko abasebanya nk'urugero uriya mudamu Rwigara abonye amafoto yasohotse bamwambitse ubusa ibihuha ibiki kuki batumva ko bibuze icyo gihe cy'amatora babikontorora byarangira bagabo basubiza ubwigenge bwabo afite impungenge nimba bumva ko nta kibazo kindi kizihishe inyuma muri ayo marezo sosiyali bazakoresha mu gihe cy'amatora nimba nta bwira uburyo babiretse komisiyo y'amatora igakontorora ibijyanye n'amatora itajyanye n'amatora akazereka barumva bibabangamiye mu gihe bumva ko nta kindi kintu kizaba kirimo nabo ubwabo bazakoresha kwiyamamaza bisanzwe gusa hatarimo gusebanya hatari guhimba ibihuha kuko RURA isanzwe ibikontorora ariko ntibibuza ko abantu basebanya ntibibuza ko ibihuha biba ariko igihe cy'amatora ni igihe kiba kiri spesiyali uburyo bishobora kuzamura umwuka mubi njye numva ko komisiyo y'amatora yo izaba ibikora nk'ishaka gukontorora gusa ibijyanye n'amatora
Victor mugiye se komisiyo nayo ubwayo yitangarije ko izavugurura amabwiriza agenga amatora hashingiye ku by'abanyarwanda bifuza
ya kuko urebye ubw'ikoranabuhanga rigeze ikoranabuhanga rishobora guhindura kujya by'uburayi kuteza umwuka muke ibihuha bitewe n'izo rezo sosiyali turabona experience hanze kikumva hari n'abahakinga banama abizi mwebwe aho ngaho mu bihugu byateye imbere kuki batakuye neza icyo gihe cy'amatora cyonyine bakabikontorora bitewe n'umutekano w'abanyarwanda dukeneye nyuma yo kuba bakagumana uburenganzira bwabo kuko RURA isanzwe ibikontorora ariko ntibibuza ko abantu basebanye bafite n'icyo ngicyo nashaka kumubaza nimba bazi ko nta kindi kintu bagamije barangira iki ko bazakontorora ibijyanye n'amatora gusa
reka Bwana Habineza agusubize guma kuri telefone
icyo amusubiza ni uko twabigaragaza yuko impungenge zihari ni ukuvuga ngo turagaragaza yuko mu gihe dushobora kuba dufite ikigo turishaka leta bumwe n'ubutegetsi dushobora kuba dufite mesaje zinenga ubutegetsi buriho ni ukuvuga ngo kandi bavuze yuko hazaba hari komisiyo cyangwa se abantu sipesiyale gurupe izabikontorora ibyo bintu muri komisiyo y'amatora ni ukuvuga ngo abo bantu babonye ibintu tunenga ubutegetsi hari igihe bashobora kubiburoka nizo mpungenge zifite niba mu burenganzira bwacu kandi ikindi baravuga amasaha 24 hafi 48 ni menshi cyane amasaha 48 niba ngo ikintu wagombye gushyira kuri Facebook uyu munsi niba uyu munsi ndi Kayonza
mukarutanga amafoto yanjye bakarayemeza naravuye cyangwa ngenze ikigari urumva rya bikimaze iki naye kiya bikimaze no kuvuga ngo niba uri Kayonza ifitira kugira kuri Kayonza niba uri Rwamagana ukayigaragaza ariko kubigaragaza 24 cyangwa se n'ishami n'umwe n'umwe nta kiya bikimaze ariko ikindi twavuze nuko na komisiyo natora nayo yemeye ko itegeko rivugurura n'ubwo icyo kitagombye kuri kibazo kuri uwo mugabo Victor Norris
impungenge ze ndumva zidafite ishingiro mu gihe bidafite banya mu gihe ntacyo bibangamiye yabyohereza nk'ibisanzwe nk'uko bisanzwe asanzwe sharinga n'abandi mubo muri pasiporo ariko mu gihe yumva ko nawe hari ubwiru burimo agomba kugira izo mpungenge ariko mu gihe nta bwiru burimo nta kibazo gihe numva ziteye kuvuga ati bohereje foto ya pasi yagiye ndumva nta kibazo kirimo gusharinga ati umwatoye gutahunga ukayonza ngo ati ibi bimeze gutya na gutya ndumva nta kibazo kirimo nubwo abantu babibona kuko n'ubundi ntibizajya hanze apeto
ariko avuga ko uko gusharinga bizafata nibura amasaha 48 nk'uko we abyivugira
icyo cyaba ari ikibazo nanone ariko bitabujije kuvuga we ahantu ndemeranya nawe ni ukuvuga ngo babirekire rura bari bikontrola rura n'ubundi isanzwe bikontrola ariko icyo gihe nawe yaba yivanze ibyo bizaba bireba sipesiyali ni kuri komisiyo y'amatora gusa nayo ireba iby'amatora kuko rura isanzwe bikontrola n'umuntu usanzwe wa buri munsi icyo gihe rura nawe yaba yivanze mu byerekeye n'amatora niho numva hari ikibazo
bwana Habineza gerageza unsobanurire neza ese ni ubutumwa ubwo ari bwo bwose muzaba musabwa amasaha 48 kugira ngo mubushire ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se nibijyanye no kwiyamamaza byonye
no kuvuga ngo itegeko ry'amatora yisa amabwiriza y'amatora yasohotse mu gazeti ya leta ingingo yayo ya 39 irasobanura yuko ikintu icyo ari cyo cyose cy'abakandida bashaka gutisha kuri mbuga nkoranyambaga kuri Facebook, Twitter, YouTube, Instagram na n'izindi zose nkoranyambaga cyose kijyanye n'izo gahunda zose zo kwiyamamaza kigomba kubanza gutangwa muri iyo komisiyo amasaha 28 mbere ndetse nabo bakaba bafite uburenganzira bwo gusubiza mu masaha 28 kuvuga ngo yafata amasaha 48 ni iminsi ibiri iyo tuvuga ati bwa wari ubutumwa yaba ari ifoto n'ibi byose bijyanye n'amatora ubutumwa bwose watanga ni ukuvuga ngo iminsi ibiri nibwo ugomba kuba ikintu cyawe watanze uyu munsi uzashobora kukemererwa nyuma y'iminsi ibiri kugira ngo gitambuke tukavuga ati hari ubutumwa bumwe bwa bubaye bwitagihe niba uri ahantu kuri tere ugomba kugaragaza niba ari cyose cyabaye ukazagaragaza bikazajya kumenyekana wavuye nta kiba bikimaze uvuga ngo n'ahandi uvuga kugera ugasanga ibibazo uvuga ngo icyo gihe ubutumwa bwawe bwa butakifite icyo bumaze ikindi twavuze ni uko ari n'igihe ushobora kuba ari ubutumwa bunenda bukaba bwababuroke na byo birashoboka
nkubaze ikibazo kijyanye n'amakuru arimo kuvugwa cyane ku isi ajyanye n'ibidukikije ni amakuru y'uko umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump uyu munsi ashobora gukura Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ya masezerano y'ipari ajyanye no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe Amerika iramutse ivuye muri ayo masezerano bizaba bivuze iki kw'ejo hazaza hayo masezerano ndetse n'ikirere muri rusange
n'ibindi byaba bibabaje cyane kuko Amerika ni igihugu cya kabiri ku isi gisohora imyuka myinshi mu kirere ni ukuvuga ngo baramutse bavuye muri ayo masezerano bakagukora ibyo bishakiye bizabangamira isi yose kuko hari kabiri ku isi nyuma y'Ubushinwa bivuga ngo icyo twasaba ni uko mbere y'uko bafata uwo mwanzuro bakwisubiraho hakiri kare kuko ibyo babangamira ntibatekereza ko bangamiye abandi nabo barabibangamiye kuko nabo bizabagiraho ingaruka ndetse n'abana babo n'abuzukuru babo ni ukuvuga ngo nabo bazaba bihemukiye ntabwo ari twe bazaba bahemukiye gusa ni ukuvuga ngo icyo icyemezo kibi kigayitse kandi turasaba yuko bishobotse bakireka ahubwo nabo bagakomereza kuri aya masezerano Perezida Obama yari yatsinze
bagenzi mukunda Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twabateguriye muri uyu mwanya naha bigarukiye ariko ibindi biganiro bica ku Ijwi ry'Amerika birabandanya mugume ku maradiyo yanyu mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikoro ino saa kimenye niwe yadufashije gutunganya ibi biganiro